Ini radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika irabandanya kubashikiriza iganiro byayo mu kirundi no kinyarwanda. Mwaramutse cyutse mwese tuzindukanye kuri uyu munsi wa kabiri itariki 18 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2015. Dusamiranira i Washington DC muri kano gatondo muzindukanye na Alphonse Ndayikenguru.
Ntibadutwaye ngira ngo arabakucisha. Genda zimwo afashe bamaze kumufata baramwaka karanga muntu kamwatsi karanga muntu mu nyuma bamubaza havuka arahavuga hamara aheza amubwira ko ahazi umugabo amubesha atari yavuka.
Numwe babonye aho bariko barahagarika abo bantu. Iyi nkuru n'izindi turaza kuzigarukako. Ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Mwaramutse neza Aloyse.
Mwaramutse Etienne, ndaramukije n'abariko baratwumviriza. Umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon aranegura ubwicanyi bwagizwe kuri Colonel Jean Bikomagu yahoze arongoye ibiro bikuru by'intwara miheto mu Burundi n'abantu bataramenyekana kwigenekerezo rya 15 ukwezi k'umunani. Arahojeje kandi umuryango wiwe. Ibyo bishikirizwa mu itangazo umuvugizi w'umunyamabanga mukuru wa ONU yatanze kuri wa mbere ku kibazo cy'u Burundi. Umunyamabanga mukuru wa ONU afise amakenga menshi ku bwicanyi bufatiye ku mvo za politike mu Burundi. Arashimira kigoro ka leta kugerageza kugira amatohoza no kurengukisha imbere y'ubutungane abagenda bakekwa muri ubwo bwicanyi. Umunyamabanga mukuru wa ONU yongeye gusaba abarundi gusubira mu biganiro vyihuta mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo vyabo. Yongeye kwibutsa ko ONU ibandanya gushigikira ibikorwa vyo kugerageza kumvikanisha no kugarura amahoro n'umutekano mu Burundi. Perezida wa Sudani y'Amajyepfo yanse gushyira umukono ku masezerano y'umwumvikano agamije guhagarika intambara yari imaze amezi 20 muri icyo gihugu. Abari bahagarikiye ibyo biganiro i Addis Abeba bamenyesheje ko Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo yasabye ko bomwongera iminsi 15 kugira abanze asubire mu gihugu kuvugana n'abo basangiye kurongora igihugu. Iyo ngingo ni ya nyuma ifashwe ku biganiro byari bigamije gushika ku masezerano hagati ya leta n'abaroberi byari ko bibera i Addis Abeba muri Ethiopia, bikaba byari byateguwe n'ishyirahamwe rijejwe iterambere muri Afrika IGAD. Abajijwe n'ijwi rya Amerika nimba intambara igiye kubandanya muri Sudani y'Amajyepfo, umuvugizi w'umugwi w'abaroberi bagwanya leta yitwa Stephen Per Yishu yavuga ati bisa nkaho ariko bigiye kugenda. Perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi kuri wa Mungu yarashize umukono ku itegeko rishya ryo kugwanya iterabwoba. Iri tegeko risabira igihano cy'urupfu no gufungwa burundu ku vyaha bimwe, rigatangisha amande aremereye ku batangazamakuru batangaza ibinyoma ku bitero by'iterabwoba. Perezida Sisi yari yamenyesheje mu kwezi kwa gatandatu ko agiye gukomeza amategeko ya Misiri agwanya iterabwoba, aho hari nyuma yaho ikibombe cishe umushikirizamanza mukuru w'ico gihugu. Hakurikijwe iryo tegeko rishya, abashinga canke bakarongora imigwi y'iterabwoba bashobora kuzohanishwa igihano cyo gupfa. Abaterera amafaranga abakoresha iterabwoba bishobora gutuma ubikoze ahanishwa igihano cyo gufungwa burundu. Abamenyeshamakuru nabo bazovuga amakuru atandukanye n'ivyo abategetsi batangaje ku gitero kiba cabaye, bashobora gucirwa mande ari hagati y'2025 n'2064 vy'amadolari y'Abanyamerika. Abantu bashika 18 nibo bamaze kumenyekana ko basize ubuzima mu kibombe caturikiye kuri wa mbere mu gisagara ca Bangkok mu gihugu ca Thailand. Ico kibombe catewe ahantu hahurumbigwa n'abakerarugendo benshi, kandi hari n'amaduka y'ubudandaji hamwe n'amahoteli 5 akomeye cyane muri ico gihugu ca Thailand. abategetsi ba Thailand bamenyesha ko abateye ico kibombe bari bafise intumbero yo kwica no guhungabanya igisata c'abakura rugendo igisata cinjiza icicumi ku butunzi bw'ico gihugu.
Urakoze Aloyizi ku makuru yaje kudushikiriza. Reka noneho tuje mu makuru yo mu karere tuyatangurire mu Rwanda. Ibihugu bya Afrika n'u Rwanda rurimwo birarajwe ishinga n'ihindaguruka ry'ibihe, ibi bikagira ingaruka mbi ku mwimbo. Mu nama ihuje ibihugu 50 bya Afrika yatanguje jo igari mu Rwanda, abari bayirimwo barabiye hamwe uko ibihugu bya Afrika byorwaniriza hamwe ikintu cyose coza canduza ikirere. Ni inkuru ya Asumta Kadoyi.
Ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere zatangiye kwigaragaza mu Rwanda cyane cyane kubirebana n'ubuhinzi. Abahinzi ntibakimenya neza igihe imvura izagwa ari nyinshi, ubwo izaba yagabanutse ndetse n'igihe cy'izuba. Ibi bigira ingaruka zikomeye nk'uko byasobanuwe na Dr. Mukankomeje Rose ushinzwe ikigo cy'ibidukikije mu Rwanda.
Ntabwo imvura yacu ikigwa nk'uko yagwaga kera mu kwezi guhera mu kwezi kwa gatatu kugeza mu kwezi kwa gatanu. Twabaga dufite igihe cy'imvura nyinshi cyane, ikagenda igwa buhoro buhoro ikazageza igihe mu kwezi kwa kane aba ari nyinshi. Ariko uyu munsi igira iki kagwa umunsi umwe, ugasanga imvura yaguye ishobora kubihwanye n'iyakaguye yenda nk'umukwezi kose. Iyo iguye iryo rero ari nyinshi ni ukuvuga yuko irangiza. Muribuka mu 2012 ukuntu twagize imyuzure, imihanda iracika, ibyo twahinze biragenda. Iyo uri igihugu rero gitunzwe n'ubuhinzi ukaba udafite wowe ubwawe udashobora kumenya igihe izagwira cyangwa se n'uburyo wakumira cyangwa se ngo uhangane n'ingaruka zabyo n'ibintu bikomeye. Hari n'igihe duhura n'izuba ryinshi, izuba iyo rivuye ari mu gihe cy'imvura urumva yuko umusaruro wacu nawe wangirika.
Mu nama ihuje ibihugu bya Afurika ibera i Kigali, abayiteraniyemo barasuzuma uko iki kibazo cyagabanuka. Abahanga mu by'ubumenyi bw'ikirere bemeza ko ikirere cyanduzwa n'imyuka ituruka mu nganda zabaye nyinshi, imyuka y'imodoka n'ibindi. Ingaruka ziboneka cyane cyane muri iki gihe hari izishingiye ku ndwara ziterwa n'iyo myuka yanduye abantu bahumeka, ariko izigaragaza cyane ni izishingiye ku buhinzi. Ihindagurika ry'ibihe riri mu bigenda bica abahinzi intege, bamwe bakemeza ko guhinga bitakiri umurimo wabatunga.
Nahinze ahantu mpahinga nahingishije 2018 sinakuramo n'ibihumbi 5 kubishyimbura nanze ibishyimbo. Ubwo abenshi baretse guhinga kuvuga uti nundi ndahinga nta kintu nzasarura.
Ukabigenza ute?
Ukajya urya uhashye mu isoko.
Nahinze ibiro 40 by'ibishyimbo nta n'ikiro 5 nta n'ibiro 2 ubwo si yo sinzi. Ngwino nje kukwereka isambiri hariya. Nabuze amafaranga yo kwirira umunyeshuri, umunyeshuri aricaye ubwo si ubwo ntabwiye arinza.
Leta y'u Rwanda ivuga ko yagerageje gushyiraho ingamba zifatika zigamije guhangana n'iki kibazo, ariko ingamba za Leta y'u Rwanda ngo ntacyo zamara ibihugu byose bidahagurukiye rimwe mu guhangana n'iki kibazo.
Twashyizeho ingamba y'igihugu irebana n'ukuntu buri gice cy'imibereho y'ubuzima bw'Abanyarwanda twashobora guhangana nayo. Dufite porogaramu 14 hari ijyanye n'ubuhinzi, ijyanye n'inganda, ijyanye no gutura. Nk'Abanyafurika rero twicaye hano ni ukuvuga yuko udashobora kuba wakora wenyine, mugenzi wawe hakurya ntacyo akora. Iyo amashyamba yacu twayamaze cyangwa se tukajya gucuruza amakara hakurya cyangwa nabo bakayazana hano, ni ukuvuga ngo imvura yibuze mu Burundi natwe hari ingaruka bitugeraho. Aha rero tujye kwicara tuganire turebe ese nka Afurika ni iki twakora ku buryo natwe twagira ijwi rimwe.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buhinzi FAO ryari riherutse gusohora icyegeranyo cyerekana ko ubutaka bw'u Rwanda rufite bugende butwarwa n'isuri. Iyi nayo iterwa n'uko ibihe byahindutse, imvura yagwa ikoga ari nyinshi cyane ikangiza byinshi. FAO ivuga ko ubutaka butwarwa buri munsi, kandi mu Rwanda ubutaka buhingwa bungana kilometero kari 5,000. Uyu muryango uvuga ko hatabayeho ingamba zikumira isuri ubutaka buto bugakomeza bugenda hazabaho ikibazo cy'ibiribwa mu Rwanda mu minsi iri imbere. Iyi nama yitabiriwe n'impuguke mu by'ubumenyi bw'imihindagurikire y'ibihe irimo ibihugu 50 bya Afurika. Abayirimo bazamara iminsi 3 i Kigali bareba uko bahangana n'iki kibazo cy'imihindagurikire y'ibihe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Reka tugaruke mu Burundi. Igipolisi cy'u Burundi kimaze iminsi gifata abantu batandukanye na cyane cyane abanyarwanda. Ku munsi w'ejo carafashe abantu bashika 30, abenshi muri bo bararekuwe bavuye mu ibohero rya yitwa kuri Besser. Hasigaye abantu 5, bane b'Abarundi n'umwe w'Abanyasenegale, abanyarwanda bafashe ku munsi wa gatanu bo baci batwarwa mu rwego rw'iperereza. Icegera cy'umuvuzi w'igipolisi Pierre Nkurikiye asigura ko ari igikorwa cy'igipolisi cya misi yose kuraba abafitaniye ingorane n'amategeko. Ibyo abanyarwanda bari mu rwego rw'iperereza na cyo cy'Amerika rero bamenya ko cyane cyane ku muvugizi w'urwo rwego Telesforo Bigirimana tutashoboye kumuronka.
Byose byatanguye ku munsi wa gatanu aho abakorera aho bita kuri Bata bavuga ko bagiye babona igipolisi kije gufata abantu bamwe bahogwa ko badafite ibyangombwa, abandi nabo benshi bafashwe barabanyarwanda. Uyu ni umwe mu babibonye.
Je uko nabibonye baje nk'abaje barondera burangamuntu mu banyagihugu hari kwa gatanu nyine baraza baradusaba burangamuntu ufise akagatanga utagafise ntagatange, ariko twagiye kugira mu nyuma ibibazo by'ingene baciye bajya mu magaza dusanzwe dufise abanyarwanda dukorana nka basanzwe nibo binjiye mu magazin barabafata nibo guca babajyana kubafata. Nibaza yuko ata muntu ashobora kuba ari mu gihugu ngo agire iduka ringana gutya ntabe afise ikimuranga. Abafise ikimuranga bafise ikintu kimuha uburenganzira bwo kuba mu gihugu, sinumva rero gituma babafata, kuko baba bazwi n'abantu bazwi n'amategeko. Bamwe muri bo bafise amanifu, bafise ibibaranga, barazwi na leta, batanga amakori.
Abo bantu bafashwe abarundi bararekuwe, abanyarwanda bo baciye batwagwa mu rwego rw'iperereza nk'uko abo mu miryango yabo bafashwe babimenyesheje igihugu cya Amerika. Kuri uyu wa mbere byaboneka ko abapolisi bafata abantu badafite ibyangombwa, ariko hari n'abafise ibyangombwa batwawe bivanye naho karangamuntu zabo zatangiwe. Uyu adusigurira ivyashikiye mugenzi we.
Icuno munsi ho je nibaza ko caje gikaze kubera naho ari ku ofisi karangamuntu baragufata bakagutwara.
Ni kuri iki mugabo batabatwaye?
Ntibadutwaye ngira ngo arabakujisha. Je ndazi nk'uwo bafashe bamaze kumufata baramwaka karangamuntu, bamwatse karangamuntu mu nyuma bamubaza havuka arahavuga.
Ariko
oya aho yavuka nabona gusekara amazi sinashoboye kubafata neza, aramubwira havuka hamara heza amubwira ko ahazi umugabo amubeshe atari yavuka kandi arizo byanditse kuri karangamuntu. Twashoboye gutomokerwa natwe. Umuntu areka arabiraba twibaza yuko wabaje kurondera abantu batagira ibyangombwa. Hari nko numvise bigeze kubwira abegereye kamyo ngo wumva kumusaga ngo mushire hejuru yombwa yo kumusaga. Rero ntitwashoboye kumenya igituma avuze ayo majambo nk'ayo ateye ubwoba. Sisiko kuva ku musaga ari igicumuro.
Mu gipolisi bamenyesha ko hari hafashwe abagera ku 30 mugabo benshi barekuwe, hasigaye batanu. Muri bo bane n'abarundi, uwundi n'umusenegare atarakwije ibimuranga. Icegera cy'umuvugizi w'igipolisi yamenyesheje ko mu bafashwe n'igipolisi atabanyarwanda barimwo, kandi ngo n'umurimo wa minsi yose w'igipolisi kuraba abantu bafitaniye ibibazo n'amategeko, kandi ico gikorwa gikogwa umwanya wari wo wose. Pierre Nkurikiye ntahakana ko hari abanyarwanda bafashwe, ariko ubu ngo bari mu rwego rw'iperereza. Narondeye umuvugizi w'urwego rw'iperereza Telesforo Bigirimana kugira ndamubaze impamvu abo banyarwanda ababo bavuga ko bafise ibyangombwa bagifunzwe. Ikindi nashaka kubaza umuvugizi w'urwego rw'iperereza ni bijanye n'abantu bivugwa ko bakubagurirwa aho muri urwo rwego nk'uko abavayo benshi bamaze kubibwira ijwi rya Amerika. Ariko Telesforo Bigirimana sinashoboye kumuronka kuri telefone yiwe. Inkuru tubandanya tubatohoreza. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, ijwi rya Amerika.
Turacari mu Burundi, aho abatwa baba ku musozi wa Zege muri komine n'intara ya Gitega baba batwa cyane n'ubukene barimwo. Kubwabo batwa ngo babaserukira mu nzego z'igihugu nta na kimwe babamariye. Ni nkuru ya Fidelite ishatse.
Ne turonka aho turima ngo twagurirwe nk'abandi. Nubona era aba nk'aya matongo tubamwe mwirito nk'ubu n'ubu n'ubu aba abasangiye gatongo kamwe.
Uyu mukenyezi w'umutwakazi ariko aratwereka ukuntu bagiwe badafise bakubita isuka, we n'umuryango wiwe bafise ikivi kimwe gusa.
Ni gatoya nta ni metero na 10
nta handi hantu ufise naho nyene
nta handi
ushuka rimira mwibiki.
Hageze mu bigori ndagateramwo mu tugori nyene, hageze mu biharage nka karima mu duharage naki
uca wimbuye bingana gute.
Nta nibiro na 5 ndaharonka
n'ucubaho gute
ncambaho nabi nyene.
Naho badafise aho barima hakwiye abatwa bakirimiye abagabo bavuga kuretse isuka atawundi mwuga boronka uborohereza kubera ko bakumigwa.
Buryo bwo kurima turarima mugabo turondera ibyo kugira turondera ibyo kurya kugira tubeho.
Abandi bahungu mungana baja gukora akazi kiboyi, abandi bahungu mungana bagenda kugikora akazi kwa taxi vero niki. Bewe ngo buzi bwose barabwirageje urabura
yashe bwose je naragerageje mu buntu nta kazi mbona ko ntete mbira tarako kurima. naho kuri gwa ndayerera ngo ndagukora mu gisagara niri gwa ndayerera babonye ndiko ndagenda mu barabara babonye nta kindi kimugenda tari ubusima kuko abana baba twatwe babonye twaruke tugede nga babonye nta kindi kitwinjida tari ubusima ubuzima bw'iwacu butera busubira inyuma
abo batwavuga ko bugarijwe n'ubukene mu gihe basanzwe bafise amashira hamwe agera kuri 36 gwe w'igihugu avuga ko agiye rwiterambere ryabo hambavu ya amashira hamwe abatwa barafise abaserukira mu nzego z'igihugu n'ukuvuga batatu batatu mu nama nshinga mateka no mu nama nkinguza mateka nkuko ibwizwa shingiro ry'uBurundi ribitege kanya naho biruko ubijenye nayo mashira hamwe yishinze guteza imbere umutwa abatwa bizege twaganiriye babazwa nuko muri ayo mashira hamwe bashiramwo abanywanyi batarabatwa
gusa mu gwe ibyo bintu byiterambere ryizanye na ryashikira nyene kubatwa ntigigera riboneka kubera rigiye kuducu sanga bariteranije n'abanyagihugu beshi ugasanga hariyo mbere n'abatwa bake kandi byasabaye kugishira hamwe rya batwa gusanga nkwishira hamwe twokodemo kubuntu twagiramo nakantu nyene kukaboneka usanga turimo turahomba gose kubera bari kubinjizamwe abantu kandi gishira hamwe ari
Nayo kubijanye n'abaserukira mu nzego z'igihugu abatwa twaganyeye hari zege bamenyesha ko ataco bamariye
Ishwe n'abatarabona abo bari mwiza nzego ndabyakira nabi nyene nayo ko bataduserukira natwe ngo tumere neza nk'abandi byakira nabi nyene
Abo twumva ngo bakomakomeye nta n'umuntu n'umwe twe turigira tubona mu buzima bw'iwacu Twe tubyakira nabi gose kuko natwe badaheta ngo badushike ko ngo baduteze imbere nk'abandi twibada ko badukomera none ko cyaje dusanga abanyagihugu bahari ari bo bari kubara duteze imbere badufashe mu bintu kandi basomba nabo nyene bavuga ngo barateye imbere
Sindizera Severin umuyobozi mukuru wa IDEB n'iyo mashira hamwe yabatwa amenyesha ko gushiramwo ayandi moko mashira hamwe yabo ari ku neza y'amashira hamwe yabatwa kubwiterambere ryabo
nuko nkumbuye batarabenya kamaro bafitiye ishira hamwe ko kesho usanga bajya bamambire bandi bajya basanze bari mwishira hamwe usanga keshi hari bimwe bimwe bafasha mwishira hamwe bivanye nuko ishira mu gicu cyatanguranye uburyo buke usanga bajya bamambere biteka tubita bamambere biteka ari interano bagenda baratanga kugira ngo ishira mu rigende ratera imbere kizo bona kwatwa beshi batabikunze tuzokora ibyo bashatse abambere biteka tubahebe
byongeye nakana ko abaserukira abandi mu nzego batitaho bikwiye aho baserukira kuri ivyo ramenyesha ko ubu bintu bigiye guhinduka
nibigeze babagendera abaje aho baba niyo gituma twasavye ugwego gwa seni kugira ngo baduhindurire baduhe bashashe bya turabe nabo nyene ko ari ikintu bazokora ubu abashashe ngira ngo nibaza ko bazobishobora kushika igihe tuzoronka amahoro barasinye bo nyene ko teza kugendera abatwa bene wacu kuvuga mu mezi atatu zo tubabaza mwakoze iki utwo twabarungitse kugira mu duserukira mu n'abanyenguzo amateka mwakoze kugira ngo ejo ni batabikora nabo nyene bazobira nka babandi ntuzobemera ko bazosubira mu izo nzego ko bazobemera dusubiza inyuma
ibujumbura fidelite ishatse
Mu Kirundo naho ishirahamwe riharanira agateka ka muntu avetebe mu ncamake mu ntara z'uburaruko rivuga ko ritewe impungenge n'ubwinshi bw'abanyororo mu ibohere ry'abagabo ya Ngozi ukudindiza imanza no gufunga abantu ku vyaha biratohojwe neza nivyo iryo shirahamwe AVDB rivuga ko bituma abanyororo baba umurengera n'inkuru ya Jean Bosco ndarurinze
Abanyororo bafungiwe mu ibohero rikuru rya Ngozi bamaze kwiyongera inshuro zitatu zirenga abo yari rigenewe kwakira jana y'abagabo aserukira ishyirahamwe riharanira agateka k'abanyororo AVDP mu karere k'uburaruko arasigura igituma abanyororo babandanya biyongera muri iryo bohero
nk'iri bohero rikuru ry'abagabo ry'Ingozi kiritegekanijwe mwo abantu amajanane ariko uyu munsi twe turavugana ku itariki harimo abanyororo igihumbi n'amajana 351 ubu turiko turavugana hari abanyororo na cane cane abo mu ntara ya Kirundo aho abanyororo kuva mu 2009 2008 gushika uno munsi imanza zabo zitarava mu nzira iyo bageze n'abahigwa bakarenguka kugira ngo baburanishwe uco usanga baciwe imanza z'imyaka iri munsi biri munsi y'umunyororo bamasanze bamaze muri mukasho canke bakambikwa izera mu byukuri nk'uko amategeko abitegekanye umushikiriza manza yagiye kuri tere agatohoza neza ivyaha nyine vyagenze umunyororo ntiyomara y'umwaka ataraburanisha urubanza ngo ruhere kuko yo afise ibyemezo bikomeye yo murengukisha rimwe gusa urubanza rukaca ruhera
mu gihishiramwe ya VDP rivuga ko intara ya Kirundo ariyo ifise abanyororo benshi bataracibwa imanza mu ibohero rikuru rya Ngozi Desire Ntahomereye arongoye sentare nkuru ya Kirundo avuga ko bashobora gutwara abanyororo mu Kirundo umunsi wo kuburana bakababuranishirizayo canke bakabasanga Ingozi kuri ubwo buryo bwa mbere avuga ko hari intambamye bivanye n'abanyororo baba batwaye kumfungwa za politike Desire Ntahomereye avuga ko haca haba akaguma kuri sentare inkuru ya Kirundo yise trouble de l'ordre public kubagirizwa ivyaha vy'amaraso avuga ko bashobora no kwiheba bagatoroka bafatiye ku buremere bw'ibihano bashobora guhabwa abo bigendeka nabagirizwa ivyaha bisanzwe aho umukuru wa sentare inkuru ya Kirundo avuga ko bashika batera akajagari aho barazwa mu gashuka parke ya Kirundo ku buryo bwa kabiri bwo kubasanga ingozi umukuru wa sentare inkuru ya Kirundo avuga ko bagira ingorane z'ukunguruza ivyabona vyinshi n'imodoka ifise assurance y'abantu bake no kuronka induro y'inzira kubacamanza baba biyunguruje umukuru wa sentare inkuru y'igihugu ya Kirundo akavuga ko muri imis abacamanza bitanga bakaja kuburanisha abanyororo ingozi ataco basavye ariko ati sibizobandanya arico gituma asaba gushigikira ako kigoro mu gihe ishiramwe AVDP ryagiriza ama parke ko adatohoza neza ivyaha imbere yo gushengeza abo bagiriza Gerard Niyokindi umushikiriza manza mukuru wa parke ya Kirundo avuga ko bafise ingorane zo kwiyunguruza kugira bashike aho ivyaha biba vyabereye akavuga ko kubera ubusaza bw'imodoka adashobora nokunguruliza abanyororo ingozi babamaze gufatirwa ingingo yo kubandanya baburana bafunzwe bigatuma mu gashoka parke naho nyene haguma ubwiyongere bw'abanyororo ishiramwe ya Videperiti iruhande ubuzima bubi bw'abanyororo na leta irahombera
yumvira abanyororo bafungura ubugali n'ibiharage ntibabahindurira hari abanyororo bagwara bakandikirwa imiti bakaca baburiyo miti abanyororo bamwe ari ndige usanga banapfuye bivanye n'ingene babuze uburyo bwo kwivuza abanyororo atarachirwa imanza mwiribohererwa kuri cyabagabo cyangozi na majani ndwi na 62 amaze gucirwa imanza na 589 AVDP rero ikabona yuko na leta ubwayira hahombera kuko iri kurara iyi stock urayibona ngaha nta stock ishobora kumara kwezi
twagerageje kubaza abarongoye ibohero cyangozi uko ubuzima bw'abafunzwe bwifashe muri rusangi ariko ntivyashobotse ko tuvugana kuko badusavye kurondera uruhusha rwanditse ruboneka ari uko twimenyekanishije mu shikiranganje bw'ibingenderanire imbere yo kurusaba mu bwo butungane no mu biro bikuru vy'amabohero Burundi abanyororo baturuka kure na cyane cyane mu Kirundo barahava bagahebwa nabi wabo benshi bakabonana iyo hageze kuburana
biratugora cyane kuko itike ni ndende kandi haraho usanga natwe mu miryango ta buryo dufise tukabaheba nyene bitatuvuye je naheruka ngaha haciye imyaka ibiri biratugora cyane mitike kagira itike y'ibyabona na wewe kacha bitugora mu miryango ntaweza kubicabona ngo yitangira amahe
baba abafunzwe abajejwe ubutungane cyangwa bafise ababo bafunzwe barabona ko hakenewe amabohero mu ntara na cyane cyane mu ntara ya Kirundo aho mbere amazu yariko arubakwa mu mwaka w'1993 ngo abe ibohero rikuru president Melchior Ndadaye yahavuye afata ingingo yo kuyahinduramo ishure ryisumbuye amaze gushikira ubutegetsi amaze kubona kandi ko ari byo bikenewe ingozi Jean Bosco Ndarunze ijwi Amerika.
Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze za Amerika.
Ubufatanye mu ntambara yo gushakisha Joseph Kony, umuyobozi w'umutwe wa Lord's Resistance Army, umwe mu bantu bashakishwa cyane ku isi kugira ngo ashyikirizwe ubutabera bugeze mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abadepite barenga 10 mu mashyaka ahagarariwe muri iyo nteko bamaze kwemeranya gutegura umwanzuro wamagana Joseph Kony n'umutwe wa LRA kuba bakomeje gukora ibyaha byibasiye inyoko muntu. Umwanzuro nk'uwo urimo urategurwa kandi muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyo byose bikaba biza bishimangira inkunga Amerika ikomeje guha ibihugu bya Afrika kugira ngo bihangane na Kony n'umutwe we. Iyo nteko kandi yatangaje ko izakomeza gufasha ibikorwa by'ingabo zidasanzwe zoherezwa gutanga ubufasha mu iperereza zifatanya na za guverinoma zirebwa n'iki kibazo zishyiraho itumanaho ryiza rihuza imitwe y'ibyo bihugu mu gukurikirana izo nyeshyamba. Tariki ya 10 z'uku kwezi kwa munani abagize inteko basobanuriwe kuri gahunda yo guhiga ukware bwana Kony n'umutwe we banumva ubuhamya bw'abahanga bahagarariye imiryango itegamiye kuri leta. Guhera mu mwaka w'2005 Kony akomeje gushakishwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ariko kugeza ubu urwo rukiko rukaba rutarashobora kumufata cyangwa kumenya irengero rye. hashize imyaka irenga 10 Konyi n'umutwe we bibasira abaturage batuye mu bihugu bya Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Sudani y'Epfo na Repubulika ya Centrafrique. Ibitero by'izo ngabo byahitanye abantu benshi, binatuma abarenga 450,000 bava mu byabo. Ibihugu bya Uganda aho uwo mutwe wavukiye n'ibindi bituranye byagerageje kenshi guhashya LRA ariko ntibabigeraho. Icyakora bibifashijwemo n'umuryango wa Afrika Yunze Ubumwe, umuryango w'abibumbye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'indi miryango, bimaze guca intege uyu mutwe ku buryo bugaragarira buri wese. Iki cyemezo cy'Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika ni ikimenyetso cy'uko Amerika ikomeje kwifatanya n'abaturage ba Repubulika ya Centrafrique aho uwo mutwe ubarizwa muri iyi minsi mu guhangana no kugerageza kuwutsinda burundu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirahamagarira uwo mutwe n'abarwanyi bawo gushyira hasi intwaro bagataha mu gihugu cyabo. Amerika kandi izakomeza gufatanya n'ibihugu byo mu karere kugira ngo abashoboye gucika uwo mutwe bashobore guhuzwa n'imiryango yabo.
Iryo ryari rya jambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha, ariko imbere yaho rega mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana atwibutse ibice bikuru bikuru byabigize ayo makuru. Aloyizi,
umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon aranegura bwicanyi bwagizwe kuri Colonel Jean Bikomagu yahoze arongoye ibiro bikuru by'intwara miheto mu Burundi, yishwe n'abantu bataramenyekana ku itariki 15 z'uku kwezi k'umunani. Arahoza kandi umuryango wa Colonel Bikomagu. Umunyamabanga mukuru wa ONU afise amakenga menshi ku bwicanyi bufatiye ku mvo za politike mu Burundi. Arashimira kigoro ka leta ko kugerageza kugira amatohoza no kurengukisha imbere ubutungane abagenda bakekwa muri ubwo bwicanyi. Perezida wa Sudani y'Epfo yanse gushyira umukono ku masezerano y'umwumvikano, amasezerano agamije guhagarika intambara yari imaze amezi 20 muri icyo gihugu. Abari bahagarikiye ibyo biganiro Addis Abeba bamenyesha ko Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo yasabye ko bamwongera iminsi 15 kugira abanze asubire mu gihugu kuvugana nabo basangiye kurongora igihugu. Abantu 18 nibo bamaze kumenyekana ko basize ubuzima mu kibombe caturikiye kuri wa mbere mu gisagara cha Bangkok mu gihugu cha Thailand. Icyo kibombe chatewe ahantu hahurumbirwa cyane n'abakerarugendo, kandi hari n'amaduka y'ubudandaji hamwe n'amahoteli atanakomeye cyane muri icyo gihugu. Gushika ubu ntawe uriyitirira icyo gitero. Perezida wa Misiri nawe muri Misiri, Abdel Fattah El-Sisi, kuri uyu wa Mungu yarashyize umukono ku itegeko rishya ryo kurwanya iterabwoba. Itegeko risabira igihano cy'urupfu no gufungwa burundu ku byaha bimwe, rigatangisha amande aremereye ku batangaza ibinyoma ku bitero by'iterabwoba. Perezida Sisi yari yamenyesheje mu kwezi kwa gatandatu ko agiye gukomeza amategeko ya Misiri agwanya iterabwoba, aho hari nyuma yaho ikibombe ciciye mushikiriza manza mukuru w'ico gihugu. Hakurikijwe iryo tegeko rishya, abashinga canke bakarongora imigwi y'iterabwoba bashobora kuzohanishwa igihano cyo gupfa. Guterera amafaranga abakoresha iterabwoba bishobora gutuma ubikoze ahanishwa igihano cyo gufungwa burundu. Abamenyesha makuru nabo bazovuga amakuru atandukanye n'ivyo abategetsi batangaje ku gitero, bashobora gucibwa amande ari hagati y'ibihumbi 25 n'ibihumbi 34 vy'amadolari y'Abanyamerika. Abagwanyi 50 b'Abataliyano nibo bishwe kuri wa mbere mu bitero by'indege za Pakistan byabereye mu buraruko bushi burengero bw'ico gihugu kuri bibe gihana na Afghanistan.
Mubandanye mwumviriza iradio Ijwi rya Amerika, tuvugire Washington DC. Njuti mwese mukundi radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byo kuri isaha twari tubateguriye bigarukiye aha, ariko reka tubatumire kubandanya mwumvirizwa rya Amerika mwakoze kudutega amatwi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.